ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda.
Urakoze nawe Rosine kuri ayo makuru muje kudushikiriza. Unaho n'umwanya w'ikiganiro muri sanga kumunsi wa gatanu hizeye kwigenekezo rya 12 wari umunsi mpuzamakungu hariwe urugwaruka. Hakaba haratangajwe ikivugo cy'uyu mwaka ko imbere y'impera y'umwaka w'2030 ubukene bwaba bumaze kuranduranwa n'imizi. Rumwe mu rugwaruka rw'abarundi twari twatumiye mu kiganiro muri sanga rwavuze ku kibazo cy'ubukene mu Burundi kiva hanini ku mutekano muke urangwa muri ico gihugu. Bavuze kandi ko kugira ngo ikibazo cy'ubukene kirangire abarundi batereza gukora ibishobotse byose kugira ngo umutekano n'amahoro bisasagare mu Burundi. Abatumire baronge kandi bavuga kugaruka rw'abarundi rumaze imyaka myinshi rudashobora kwitegurira kazoza karwo kuko hanini Burundi bwagumye bugira gahengwe kamara imyaka mike gusa maze ugaca busubira mu ntureka. Mega ikintu cyama gituma Burundi bugira gahengwe mu gihe gitoyi cyane n'ikihe? Umuzi w'ibibazo byama bicanishamo abarundi n'uyuhe? Kuri ibibazo byose rero uyu munsi twatumiye abakiri bato, twatumiye George Nikiza ari mu Burundi na Johannes Marius ndavye genge bari mu Burundi nabo nyine. Mwiriwe neza bashika ntawe mwese turi kumwe. Murakome ngaho
namahoro Bujumbura gombe namahoro kabisa.
Yego twebwe Bujumbura namahoro namahoro.
Nani byiza cyane gose. Nashaka rero dutangura kuri mwebwe kuri ico kibazo cugwaruka rubona ko ingorane z'abarundi kenshi na kenshi naho waje mu ganiro bibaza ko batashika ku muzi w'ingorane nyamukuru ikintu mubona cokorwa kugira ngo akugahengwe kama kamara kanya gatoyi cyane gose ika ibibazo bitarega umuti abarundi bashobora kuronka agahengwe karama ni nk'ibihe. Reka dutangure kuri mwebwe George Nikiza.
Yego nkuko mubivuze kuri ku Burundi bucikukira Burundi bwamye buja mu gahengwe k'igihe gito cyane. Iko ibyo bigatuma rero indoto z'abantu bakiri bato n'abafise cyimbere cyo gukora badashobora ngo bashe kuco bipfuza. Ikibazo rero cy'umutekano muke, ikibazo cy'uko amahoro agoyagoyashe mu Burundi ingorane. None igituma ibyo biba ni ikihe? Ku ruhande rw'iwanje, kandi n'ibyo mbona, ikibazo cy'ubutungane, nico nkwe nico mbona kiri hagati ya byose. Kuko kuva ubundi bucikukiye ibwagumye bugwa mu ngorane, abantu batumye izo ngorane bigukigira ingorane bigeze baja imbere y'ubutungane kugira ngo bacibwe imanza ukuri kuja habona. Uko ibihe byagenda birakurikirana, uko imajenerasiyo yagiye arakurikirana, bagiye bahanahana inkuru n'ibintu bidafashe. Bamwe bakikwegera ko ugasanga akahise ntibakabona kumwe kubera ibyari gutuma abantu babona akahise kumwe bwari bwo butungane bwatuma inkozi z'ikibi abatunganije ibintu by'ubwicanyi bashikubitwa inkoni mu gahanga.
George uri kuvuga ko barundi canke bari mu gihe itandukanye bamye bakingiranira ikibaba?
Sino bushikiye hose ngo ndabivuga uko, ariko n'ukuri niko bimeze. Aba gukunda iki gihe turabye nk'igihe irindwi na kabiri cyane cyane niho twebwe turi kutwumvisha tatu tabonye ibyo ari byo. Hariho abantu bishe barica baguma bari ku butegetsi, ibyo biravugwa. Cyane na gatatu basa n'uko hariho bivugwa yuko kwari nk'inkureka yaje isa yisunga ibyabaye irindwi na kabiri. Rero ubwo barumvikana ibyo kujya ku butegetsi n'ibyo kurondera amahoro, ariko ubutungane bwasigaye inyuma y'umwango. Urumva birumvikana rero igihe abo bantu barondeye inyishu ndetse bakayumvikana ko ubutungane buzojamo, hanyuma ntibujeho. Jewe ndiyumvira cyane ko ibintu biraho gukingiranira je nibaza ko koza buri iyo ntumbero y'uko hari ikintu gikomeye bibagiye, yuko bategerezwa kwikuramwo bakavanako n'abantu bafise amaraso acafuye. Aho niho no hashira cyane ko hari gukingiranira kwabo bantu.
Johannes Marius ndavyegenge mwe mubibona gute?
Ego jewe nagiye mbanje kuramutsa n'abariko barumviriza ikiganiro nkashima ko mwanantumiye. Hanyuma
jewe simpa nfata ko ikibazo cy'u Burundi cyo bari ikibazo cy'ubutungane. Uburundi ni nkako kuva kera bwaherutse kuba butekanye neza igihe bwari bugitwagwa n'intwaro no y'abandi, kubera icyo gihe ntabwo bwari bwagire contact iza kuinfluensa la politique nationale donc interieur. Ariko uno munsi kuvaho umukolonizateur ashikiye mu Burundi yafashe ibintu mu ntoki, or naho bahora batugira ngo ariho ngo politique de divise yaje ihari, iyo ntihagararaho honyine. Kuko iyo umuntu avuga ati Jove divise pour ligne, avuga ati ntihashobora kuba intwaro ifise inguvu ikomeye ifise base uhari, kuko nicyo gihe ugomba gukontrola abantu, ntuheza ngo ushobore kuba uwo bakontrola mu gihe gafise autonomy politiki. Aho rero niho bakoreye bigaca bituma igihe cyose habaye amatora hani hariho intambamyi cyatuma haba umutekano muke. Ariko kandi amatora arakenewe, yamategeka ko bari hari umugabo gatazanga mu gihe hariho umuntu ari hanze y'igihugu afite inyungu biri mu gihugu hagati cy'u Burundi cyangwa iruhande yacyo, akavuga ati iki gihugu nticyatekana sinzasubira kuronka bino bintu, aca agira iki rero, aca arondera ukuntu burya abasangiye ubusabikana ibisambo, n'icyo gihe arondera ukuntu arondera umwe abacunganisha hagati yabo akaraba ukuntu aza n'umuntu uyu urabiri n'ibi n'ibi, burya nawe n'uwofata ibara ryera ryera neza cyane ukarondera ko akantu k'agacafu ntushobora kukabura. Akora niko kenshi abantu baca bahagurukira ko ati tugira ibi n'ibi n'ibi hagacajemo na manipulation mo moje si desore mfatiye kuri jeunesse ndama ntanga akarorero gatonyi cyane. Iyo uravye nko umubyeyi abantu bafite umubyeyi umwe ugasanga ari umwana yonka akaba n'ubundi amaze gukura atanguye gufungura, iyo uravye nk'umubyeyi agize ingorane agapfa ugira ikibazo cyane n'ujya aconka cyane atari bwamenye gufungura, ujya amaze kumenya gufungura amaze gutangura kudara aratembera aronka ari umutwajya ujya ntabara cyane. Icyo nicyo nagira rero abakiri bato nkatwe ntibaze bararaba ngo naka ngo agizibira abaneza urabe yuko iki gihugu ari karaguha niyo guha amafaranga, dufate ko nk'ubu nkawe mumenyeshamakuru umunsi wehoze umuntu akaguha amahera agatireka ndaguhaye amafaranga ugende ugire ibi n'ibi n'ibi mugabo gataja gusamba ayo mafaranga aguhaye akaba yaza gusambuza inzu yawe mbere y'amafaranga uzarira mu gahinga uzuyajya gute uzajya utekanya. Icyo navuga bwa mbere abarundi boshyira hasi za ngendo narigeze kubivuga mu biganiro nk'iki nyene, hari ingendo yatura tugabure n'ibya nkabisabe abarundi bamenyere kwakira ibyo bahawe na bene byo, utabihawe urindire uzoronkana hirya yeje utarose naho habura urwango habura inzigo. Icyo nicyo cyamagiro cyadukora ko ugazosanga niyo bari kuvuga ngo bakabagira ibiganiro bagira ibiki n'ibiki bazobigira bazobigira hirya yeje uzosanga ari ibintu bizokama biri ahandi ni kugira naka rero nk'icyajya ni kugira naka yirongere amadolari ashyira mu mufuko mugabo nta nyungu n'imwe ibyo bintu bituviramo atari uko indebe abarundi bakamenya kwakira ibyo bahawe.
Ego George nikiza mukanya gatoyi cyane rwose icyo kibazo cy'ubutungane cyotorerwa umuti gute?
Ego imbere yuko nja kuri ubutungane nko ndire Frederic ngaruke no kuri ibi mugenzi wanje avuze ikintu nibyo bikunda gukwa abantu gusigura byo bikangora kuntahura ibyo kuvuga ngo influence y'abakolonizateur na nikiza cyangwa autonomy nibyo abakolonizateur baraje muri Afrika hanyuma bandika itware yabo muri Afrika barandika kahise kabo. Rero nk'abanyafrika nk'abarundi twebwe twaciye kuri iyo mvo kuri iyo etape kuri iyo ntambwe yo kuba gucuwa kuvunira buhoro n'abantu bo hanze ni umwanya w'uko twebwe twari gukubita agakima mpembero tukira batuti mbega icyo twohindura ni giki ni prise de conscience generale sino rivuga mu Kirundi. Ubundi bwobwo abarundi baravuga bati agasambura urugo karuva imbere, kwitwaza umuntu wo hanze kwitwaza abandi nibaza ko ari kuvugudikira hamwe umuntu avuga ati reka simbure icyo mvuga kukamaramaza ndiko ndabamwo. Ubundi bwobwo nta kintu na kimwe gishobora kuciya urugo kivuye inyuma igihe ibiri imbere bimeze neza igikomeye ni kubaka twebwe muri Afrika mu Burundi tukubaka ingo zacu ibihugu byacu tukaraba umuntu uhanze nawe ahazoca igihe tumuciriye igisoko nuko dogicamwe rekaje kubutungana wi kubutungane ni kibazo n'ukuri kigoye ego mu Burundi harabaye ama icaro byinshi cyaca no bwitabaye igitega ukuri ko garaheruka kuvugana ideke by'ubutungane ikibazo cy'ubutungane ni kibazo kijanye n'uburongozi bwiza kuko usa kuko n'umuntu bakunda akabona kure hakaboneka ubwisanzure hagati mu bantu hagati mu gihugu kugira ngo uburongozi bwiza bushobore kujaho uburongozi bushobora korohereza ubutungane naye igihe ubwo burongozi bwiza butahabaye ngo abantu basibagire amahirwe yo kuburonka ushusanga ibintu bimeze uko nyene biteza kumira ko uri ubushoboye ufise ingufu ubwo butungane abukoresha niho hanini ni budashane yuko intwaro uburyo bw'igihugu gitwagwe ne kirongorwa n'uburongozi bwiza leadership ari byo byotereza kutunganywa bigashobora hanyuma kugira ngo
izindi nzego zishobore gukora neza. Ego me Johannes Mariose mukanya gatoye cyane rwose amasogo na 30 mwavuze ikibazo cy'aba ugwaruka go barukoreshwa mwakoresheje ijambo ry'Ifaransa manipulation. Icyo kibazo cyoterwa inshugute akanya gato cyane.
Ego nagiye kamaze gato nyishubimbe kwa kakana ari kintu avuze yameze nk'igihe wanse kuko navuze. Nusanzwe nibyo ntawe uvuga ngo abarundi ngo bashwana ngo ni kubera umuntu uhanze gusha. Oya burya nibyo navuze ati ntazera ngo de. Ora umugayo iyo hari umuntu akeneye kubateranya afatira kwa kabazo nyene mufitanye nta bintu bizigera byera de. Naje bunye no wonyereka George akambi ati murondire ko ikintu kibi atano wonzi ubunyene kimuronka ko. Mwacankorera kwinshi ariko ikituma navuga ati ibintu byazanye kuva kera raba igihe hatanguye amatora kuri Rwagasore nta kuboko kwabo hanze kwabaye bagushika hari ndayicwa kwabonetse abamukurikiye bose ndadaye reka n'iki gihe urabyura uzosanga hariho ukuboko ko hanze kuguma kwibonekeza noneho sinaho honyine fatera kuri mwezi gisabo yatanguye kubona mubwira contact n'abanyamahanga nimeyoka ibyabaye kuri Maconjo. None si mwene ibyo nyene ni ibyo by'amabiba si ukuvuga ngo nibo baza kubikora mugo bakoresha ni kumenya kuva inyuma y'uko kuboko kw'abanyamahanga hanyuma y'imanipulasiyo nayo navuga kugwaruka bitegereza kugira conscience rukumenya yuko twebwe tukiri bato ntituronka uwo muvyeyi wacu ntibamutwikire ko ngo adutume kumwica kandi tutumwe na wa wundi amaze gutangura gutambuka amaze gutangura kumenya n'ibyajamwo mugabo gaca uvuga ngo yambyiye yabanza arabe neza yuko agasago kawe mbega ubamwo kari hehe kari Burundi nico none ko ndavuga ati menhozenya iyo manipulation abantu baraciye ubwenge abajene boraba neza nta n'ikintu
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio hijwe y'America isamyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umunywanyi muri radio ijwi rya Amerika Didier
mirewe neza
muri hehe muri Bujumbura muri hehe
cyende Didier ndi Bujumbura
yego murafise ikibazo murafise cyumviro nduga ku ijambo
yego cyane agomba kubaza abatumire
yego
kenshi ugwaruka rurakunda gucinyizwa bakavuga ngo abanyepolitike barakunda kuvuga ngo bateguye amanama kumbe bateguye ugwaruka rwabo ibyo ruza kuvuga ntibaza kuvuga ibyumviro bakuye mu mutima baza kuvuga ibyumviro bakuye mu migambwe yabo nicyo gituma politiki yo guteza imbere ugwaruka itoroshe mu Burundi kuko ugwaruka rurakoreshwa bikomeye bitoroshe kuko uravye nko muri iki gihe nta kuntu uvuga ngo hariho politiki y'ugwaruka no kuvuga ko harapfa ugwaruka rwinshi ku bwinshi apana bukebuke ku bwinshi kuko intambara yose yamiza ihitana ugwaruka none kubera iki ibyo biri ko biraba kandi dufite abanyepolitike bize kandi bakomeye twebwe naho baduhenda ni uko baduhendesha ibintu ibyo nabyo ariko baravuga ngo n'abantu ngo bava hanze ngo bakaza ngo dusago twabo ngo uvuge ngo aho turi ibyo twe ntitubifatira ko kuko umuntu wese azamaza afise baca umugani mu Kirundi ngo imbwa ugomba kugutwa ngufise ibijumbo ngo agutware imbwa rero ibyo ntitwobifatira ko ahubwo dufatire kuri politiki iri mu gihugu y'uguteza imbere ugwaruka kuko baravuga mu ntuze mwanditse ngo gushika muri demid plan kuko ugwaruka goba gwateye imbere kabisa mu Burundi ntabwo biboneka kuko uraze mu mabarabara no gwaruka gusa abatagira akazi no gwaruka gusa abicwa no gwaruka gusa abantu biyayura mutwe no gwaruka gusa ahubwo leta amareta yarakwiye gufata mu ngiro ikibazo cy'ugwaruka naha akazi kubura ariko bagakreya de proje abo bantu bava hanze bakaza kubafasha mu iyo migambi ugwaruka ruba rwitoreye ntigikunco kugorora ntigikucotera imbere kuko atagwaruka rutera imbere nta kazoza
yego be Didier murakoze cyane gose mu kanya turaha ijambo Georges Nikiza na Johannes Marius bagira icyo bavuze ku byiyumviro byiza mushikirije reka duhe ijambo kandi na Leon Leon mwiriwe neza
ndabumva mu nyamakuru ndamukiriza n'abatumire
barakumva ufite ikibazo uduge ku ijambo cyane icyumviro
cyumviro cyanje nashaka gushikiriza twebwe jesi ishobora kumva ukuntu mu Burundi ibyo twama turi mu ndyane tudahera ariko icyo mbe na cyose gituma intambara zisutama njyewe ndagifatira ku kibazo cy'ubukunzi bw'indano kandi mvuga ati kubera iki yaba nk'umudepite cyangwa perezida arabona yuko amwe yuva ku butegetsi abona yuko atadefinira gushyikira amatungo kandi atadefinira kugira cyatubariro bigatuma abona yuko yokwikingira agasikana aba wundi agomba gushyikira ubutegetsi azokoresha uburyo bwose bishoboka hanyuma ngo asikane ariko ibyo byose kugira ababishobore bakabaca kuri twebwe urwaruka kubera babona ati bajya ntiwafise inguvu igituma natwe tubamanikire ni ikintu bwa bukene icyo bituma na ya leta iba idafise politike nziza yo kugwiza akazi cyane kugira ngo yakagire neza urwaruka rwabo ariko ibyo bikatubabaza cyane byiza twabona yuko hoba guhindura ingendo cyane cyane mu banyapolitiki baba bagomba gushyikira ubutegetsi ntibagende mu butegetsi kugira babeho ahubwo babone yuko naho uva mu butegetsi wubaho neza gusumba mbere naho uba uri mu butegetsi bakabona yuko ubutegetsi ari shirishabije
murakoze Leon reka duhe ijambo Georges Nikiza abajijwe ibibazo eka n'ivyumviro bihambaye cyane rwose Didier akaba avuze ko kenshi na kenshi urwaruka rukoreshwa ugasanga n'ivyiyumviro rushikiriza n'ivyiyumviro by'abanyamigambwe mu gihe Leon nawe nyene avuze ko ikibazo nyamukuru ari ubukunzi bw'inda ivyo n'ibibazo bishobora kwicarigwa bikaganirwaho kugira ngo nkuko Didier Leon abivuze abantu canke n'abanyapolitike bahindure ingendo nduga ku ijambo akanya gato munota umwe
murakoze ndabashikiye cyane uko ari babiri cyane cyane uyu Didier nibyo abanyapolitike byabonetse cyane nuko ugwaruka kenshi iyo ruriko ruvuga rusanga ruvuga ibyiyumviro babatumwe n'abanyamigambwe abanyepolitiki ku ruhande rumwe muntu yobitahura ariko ku rundi ruhande nta muntu yobitahura igihe umunyepolitike agutumye kwica agutuma kwiba ubu ntaba ari umunyepolitike aba ari umwicanyi igihe agutumye politike iguteza imbere iyo ntiboreka kuyivuga n'ukuri yatigenda uraba ingene witeze imbere ubyigishe n'abandi ehegewe ndafite programa ishobora kuzishikana heza ha mukabyumva ukabisigurira urundi rwaruka ivyo n'ukuri je ntabyo ngaya ibi bintu by'uko umunyepolitike agutuma kwica agutuma kwiba agutuma kubesha agutuma ibintu byose ukabikurikiza impano mbere ne utanga cyane tubonafatira ko cyane aba twe tukiri bato tukifise imyaka yo kubaho cyane gusumba abadukurira umuntu we ubwiwe ku giti ciwe yogira indoto yiwe akagira vision yiwe personnelle akarondera ingene ayishyira mu ngiro birababaje cyane ko umunyepolitiki umushirira mu ngiro vision yiwe nawe yiwawe atayigushiriye mu ngiro aho niho akeneye gukosorwa cyane abajene ntitwa kujya muri politike ngo abanyepolitiki baraduhenda mugabo wojayo ufisi uri kurajya ufisi ugomba gushikako igihe umunyepolitike akweretse akurikara gutumbereza aho udashaka urabyanga ukabiheba ubundi bwobwo tuba ari ingorane ikindi naco ngombaga ko cha Leo nibyo n'ukuri jewe hari ibintu bikunda kumubaza cyane ugasanga umuntu atwaye umugambwe imyaka irenga 20 ubundi atwaye amashirahamwe arenga 20 aho kugira ngo bategure abazobasubirira ahubwo bategura abazobafasha kuhaguma bindi kwarinda sindi nicarico ibyo rero biri mu banye politike bari ku butegetsi biri mu banye politike batari ku butegetsi cyo muri opposition
ni
guhindura ingendo kandi abantu bazoyihindura rero nibazo biyumvira ngo naba bantu bari kuri politike nitwebwe
n'abanyana
ba jeune bazofata la conscience bakabona yuko akazoza cy'igihugu arati wabo badakeneye kubona uyu muntu ababwiri yo bajya
ego mereka duhe ijambo
ntiza kufata bati dukeneye kujyaha dukeneye yuko umuntu adushigikira adushikanaha
ego me Johannes Marius nawe mukanya gatoyi cyane gose ku byiyumviro n'ibibazo byashikirijwe na Didier na Leon wihute cyane
Je nande nabagomba manze mpereke iki ahereje ko George manira mushigikira ukantu gatonye hariyo ikibazo cha makido video ku bantu bamwe bamwe aravuze ibintu yuko bimwe bimwe bya biri mu mapolitiki muri mu banye politiki no mu masosiyete cyangwa ho nyene yanda mpakarero gatonye cyane ejo bundi si kera bari ko baraba abigisha muri university aho dosanga muri kaminuza y'i Burundi ugasanga umwigisha yigishije amaze nk'imyaka 20 yigisha mu gatarashobora gusohora umuntu amusubirira ije ni bintu birimo ne kurante none mwe bada yuko iyo ari politike yari karagira cyane ni bimwe byo kwiyuganira ko nyene bishindige no kubwira aho ratugira ngo fuko niyo yuganira ko ariko mugabo urumva ni byo biba none ahandi aho dosanga umunye politike ari karategura politike akayikora mugabo adategura uwo musubirira ibyo nayo ni ngorane y'abarundi kandi singorane y'ugwarukiyo iyo ni ngorane y'abarundi bari imbere yacu bakuru bacu hanyuma kwiki nacyo cyuko ngo DJ yavuze cyuko ari abajene baza mu manama ngo baza mu manama ibyo nabyo nzi uko ugasanga ngo babateguye hari ikindi kintu nakunda gukwemera sinemera nemera cyane yuko usanga umuntu ariko aravuga yuko ugwaruka kumba umenga nta bwenge rugira ubwo bavuga ubwenge bashobora nabo nyine kwiyumvira bijya ko ari kwiyumvira ko ashoboye kuvuza icyiyumviro kimeze neza cyangwa gizi intumbero aba yagihawe n'undi muntu arashaka kukivuga gikuye iwiwe ahubwo gusa ico novuga no hano ruza kumujira nko mu nama kazamuteguye ngo uze kubaza ikibazo iki n'iki n'iki kuko bari uwo niwe adafise vision kandi wazodutera ibibazo mu minsi izoza nawe ubundi ho kugira rero bagira icyiyumviro ni ibintu byiza cyane hanyuma ubundi ikindi kintu yavuze
yavuze ikintu
cyane gose abantu niboja ku butegetsi basise intumbero yo kuguma yo gusa cyangwa ngo oya cyangwa kugira ngo bahatungire oya muzambwe niwe nane ndavuga ati abarundi bareke kuzamara ariko baravuga ngo bari mu buganiro biganiro ngo 2002 ngo 2002 batesha umwanya abantu ibyo bintu byatura tugabe ni banka tu ni byo banka bisabe bihagarare n'iki gihugu cyo Burundi umuntu amenyere gutora ibyo bamuhaye arindira imyaka iheze uwunda haje niho byo banavyiza kuko nitwaguma tusanga abarundi bariko baraduhinga fundi yuko umuntu azoko amazi yuko ibintu bidakunza cyaje gutera akajagari agacafata ugwaruka akarukubera n'ibyo niko kabisa ari ugwaruka gwinshi rushomereye
atarohereza
amafaranga make nyine utuyoga dukenye cyangwa n'agatabi bagasanga ibintu birayangaje
Johannes mwavuze
ko turabwira ugwaruka gwacu gucyo bizari bicane
Johannes mwavuze ko abantu bakwiye kurindira bakarya ibyo bahawe ariko umuntu yovuga ko abantu bakwiye kurya ibyo bakoreye sivyo
oya ni ibyo bakoreye ni kimwe ndiko ndavuga ngo kujya ibyo wahawe ni kuvuga ngo kujya ibyo wakoreye nuko burya nta muntu amwica utakoreye
ego mereka
duhe niba genda ukabwira abanyagihugu ati jewe nkeneye ibi nibi ko ingora kamatugira muri igihugu ni bya politiki abantu bazogenda biyamamaze hamuyatsinda ngo hengo jengo cuma ibyo uri kuravuga wowe nibiki mbega niwaza umuntu je natsinze nka George dufate ko namutsinze agatambira ngo mpa ngo ndagufashe ngo gushira mu ngiro ngo programa yawe programa yanjye wari wayanse wari wavuze yuko idatumbere itari nayo gushiraho gwawe amagara ntibayemeye abanyagihugu batora gwanje
ushakirije
kumfasha gushira mu ngiro programa yanjye rindira nawe udashire mu ngiro programa yawe
yego tubibutse nshuti mwese ko muri ko mubandanya kumviza iradio ijwi ya Amerika turi kumwe n'umunywanyi wa iradio ijwi ya Amerika haragakiza muri neza Miriwe neza murakomeye murafite muri hehe?
Muri province Rumonge.
Rumonge murafite cyumviro murase ikibazo ku kiganiro cyo turagiye cyo kugaruka?
Yego ndafite cyumviro ngo namushikiriza
na cyane cyane ku byerekeye abantu bakiri bato ni kuvuga abantu usanga bafite kugera nko ku myaka igera nka kugera kuri 30 niyo bantu ahanini usanga bafite inguvu zo gukora nyinshi bagakora ibintu bishobora guteza imbere igihugu haba mu buzi butandukanye haba no mu mirimo isanzwe nyine yo kwiteza imbere ubwo rero politiki yabitangiye nabi kuri abo bantu umva bica biboneka neza yuko mu minsi iri imbere ntaho bazoza ntaho bazoza badashobora kwishimira mu migambi yabo imico hamwe n'ibindi nicyo gituma rero icyo gisaba abo bantu barongoye amashyirahamwe n'abandi ko bokora ibishoboka byose kugira ngo umuntu yagihugu umutwe muto na cyane cyane bafite ingufu zo gukora ibikorwa ko bobagirira politiki imeze neza kugira ngo ejo igihugu kigere giteye imbere nicyo cyiyumviro nari nashaka gushyikiriza.
Urakoze Hagakiza rega duhere n'ijambo. Ndayishimiye muri iyo neza
wiriwe
munafite ikibazo mase cyiyumviro duga ku ijambo
ego ahanini tena agomba mvuge ku kijyanye no gwaruka mu Burundi.
Duga ku ijambo turakumva.
Rero navuga nti hariho ibintu muri politiki y'u Burundi twabuze. Twarabuze icyo no kwita leadership cyangwa indongozi nziza zizi kwiyumvira kuri kazoza k'igihugu cyangwa kugwaruka abana bariko barasiga. Ikindi nacyo ni uko ubiravye neza baraba inyungu z'ibibanza bariko bararonka, amaparasera, inzu bariko baraduza, ntibigera biyumvira ati abana bacu tubasizehe, tubasize mu rukundo, tubasize mu rwanko, tubasizehe. Hanyuma ugacura bariko barigisha abana ubukozi bw'ikibi gusa hejuru yuko bafatira ku bukene, inzara abana baba barimwo. Hariho umutumire aravuga ati inemera yuko ugwaruka ruhendwa, ariko ntibaza ko yirengagije kuko n'abanyapolitiki bonyine barajya muri leta nk'indongozi, ubacura bafite muri iyo leta bahinduye imvugo ibyo bagiye bemereye abanyagihugu bazobaharanira, ahubwo ugahura iminga bagiye kubagurisha. Rero umuntu bafatiye ku nzara arashobora gukoreshwa. Rero jya navuga ngo abanyapolitiki bakwiye gutegura imigambi yo kwigisha imyuga abanyagihugu ugwaruka ejo, kugira nago dutegure kadoda kabo kandi bakitaho no kwiyumvira abazobasubirira abadosigarahe. Ntibame bariko barabona inyungu gusa z'imiryango yabo, ntibabone urukundo bashyize mu bantu, ahubwo bakama ko bagigisha urwanko. Rero navuga nti abanyapolitiki hanini bakwiye kwikebuka kugira bategure imigambi myiza igisha ugwaruka kazoza kabo n'ingene bakwiye kukabamo. Ntibame bariko barabigisha ngo naka n'umwasi none mugwanye girani, bakureho politiki y'ingwano kwama ariko baragwana ngo naka reka ndamugwanye katavuga rumwe nanjye.
Urakoze
cyotuma abantu abanyagihugu cyangwa ugwaruka bitegurira kadoza kari imbere.
Ndayishimiye, ndagushimiye ku cimviro mushikirije Elkana namwe Hagakiza. George ndayishimiye avuze ikibazo gihambaye cyane rwose kivuga ko eka abarongozi cyangwa abategetsi usanga kenshi na kenshi badafise intumbero, batabona kure, bataba imigambi ya kure yotuma Burundi bwo muri kazoza ugwaruka rumererwa neza. Ikakabavuze ko kenshi na kenshi usanga habiba babiba amacakuri canke inzankano. Icyo kibazo mu kivuga ku iki akanya gatoya cyane rwose munsi munota umwe.
Murakoze. Ego nibyo nje ndakubwire icheke kutabona kure kw'abategetsi sinzi gano bisigura kuko ubwa mbere ho nk'ubu mu Burundi dufatika akaro ku Burundi urafise ibintu bita ama strategie de développement national nyinshi cyane. Imbere yanjye ndafise quatre strategies de croissance et de lutte contre la pauvreté. Umugambi wa leta wo gutuza ubukene no guteza imbere igihugu kirimo imigambi myinshi cyane kandi myiza. Yandi kuruka muri ico gitabo nyene imigambi y'ingene ugwaruka rudoronka kazi, ingene igihugu kingene aho igihugu kiziga, imigambi mikuru mikuru ituma aba jeune bashobora abakiri bato bashobora kuronka ico bakora bakaronka ibyo ibibatunga. Iyo mugambi uriho ikibazo mbega ni kubera iki iyo migambi yose itaja mu ngiro habuki yanakubwire yuko uyu ndayishimiye intuzeye hariho strategy ya development durable de tourism strategy ya industrielle strategy de bonne gouvernance hari ama strategy menshi leta yashizeho ningene yoja mu ngiro ariko vrema ntaraja mu ngiro rero ikibazo kiriho ni mbega yogenda gute kugira ngo iyo migambi yose ipakiye mu bubati ije mu ngiro nomba nkundire nkundikije garuke cyane ukendo gihambaye cyane Marius yavuze ibintu by'uko ngo abantu bajya ibyo barondeye ibyo bahawe cyane ngari karavuga cyane cyane kubyerekeye amatora ningene abantu biyamamaza yego ibyo avuga nibyo igihe abantu bose bahawe uburenganzira n'amahirwe yo gushikira abanywanyi hari ibihugu byinshi byo muri Afrika byinshi kandi abo nyiratadenagije arabizi aho aba imigambwe iri ku butegetsi ija kwiyamamaza aho bahiganwa bari mu busho ubu ibyo bigwa biravuga iminsi yose none wombwira gute uwo muntu ngo najye ibyo bamuhaye igihe atakundiye abandi ko bahiganwa
umva
rero naribyo n'ibibazo niyo ntumbero y'ikiganiro mwadutumiye ko ahubwo igikomeye mbega iyi migambi yose ipanzwe mu matriwari byogenda gute kugira ngo abajene boroherezwe niho hari ikibazo
Johannes Marios nawe ndaguhe umunota umwe cyanke munsi umunota umwe ubwico uvuze ku byashikirijwe na Ndayishimiye cyane cyane kubyerekeye kubona kure kw'abategetsi kw'abarongozi b'igihugu mu kanya gato cyangwa gusa
mu bisanzwe ngiye nicyo nahereko kumvuga kuva kare mu Burundi hariho ibintu by'abanyepolitike bacu bitegwa gusubirwamo bigasubugwa neza abantu bakaraba ingene byoja mu murongo ingene uzosanga umuntu yamari mu tuntu tunaturiya akato dukorose ukunuku hari aho bahora bitana n'abadacikana ugasanga bose basigaye bagira politike yo kudacikana ibyo bintu nico kitwikiye mu Burundi ni kuvuga ngo wewe urubaga ugiye ukavuga ati nkeneye ibi ukabwira abanyagihugu ibi dasavuze uyu mugenzi wanjye George bishobora kujya mwibi nyene nimba leta ihari yarateguye programme ya development pour les jeunes ikavuga ati kugira batanga akazi ukunuku mugabo iyo leta nyene ikaba ariyo yabishyize mu ngiro ariko bigaca biza gushyirwa mu ngiro n'umuntu avuye muri bamwe bavuga ati iki ntigikunda izo ni ngorane nta ndansa avamo ndemeye wase wameye wemeye n'ibyo nyine ni kuvuga ngo umuntu aje ni bamuhe atware abandanye ahijeje abanyagihugu bamwivariwe bamukura cyangwa abandanye hari iki nacyo uwo mugenzi wanjye avuze nibyo se uko kwirengagiza hari arashobora kuba ibibazo byo kwiyamamaza ariko sinibaza yuko ari cyo giteye ikibazo mu Burundi mbega reka ndamwibarize muri Uganda ejo bundi amatora yabaye kumenga kiza desije yari mu gasho none kumenga nta bibazo bihari nk'ibiri mu Burundi ningeni ibinye ndiko ndakubwira peut-être ko Uburundi bwacu uzosanga les politiciens bari fragile abarundi bari fragile bari facilement manipulable par udanye udufaranga cyane sinzi ikindi cyo bakivaho icyo nicyo cyo kurondera ni wawundi narigeze kuba ndi mu kiganiro kime cya Sunday batubaza bati tutange umuco intumbero byogenda neza kugira Uburundi ibibazo bwamamwo bihere cyo natanze akarorero koroshe nabwiye ati umurundi tumufate nk'umunagwaye malaria umunagwaye malaria ugiye kumuvura ubushuhe kuko ubushuhe niwo ararufise arapfa uko biri kose mugabo utavuye iyo malaria nyine ngo akiri ubushuhe wanagomba wagomba ukabureka mugabo uvura iyo malaria arakira ni ibyo rero ndiko ndavuga nti tuzosanga rero twirirwa twiruka inyuma y'ibintu bitari byo kuraga neza abo barundi bene wacu ibyo bariko baravuga yuko ari ibyo ari iri nyene rondebera handi si iki kibazo tubona
icyo kibazo turakigaruka ko mushiga ntahe Johannes Marius icyo kibazo nico kibazo nyamukuru twabajije mbega abarundi bo batora nyishu zitajanye n'ibibazo bafise icyo kibazo turagisozera ko ariko nagomba mpe ijambo kandi wundi munywanyi bi radio ijwi rya Amerika Emmanuela niyo neza Emmanuel muri hehe vuga cyane rwose hanyuma mubaze ikibazo mwihute cyane ikibazo cyangwa icyumviro
ni
egera telefone twumve ko yovuga neza iko ivuga nabi
cyo akunyumva
duga ku ijambo twumve
nabwo mfite ubwo nibyo
Emmanuel reka dusubira kuguhamagara reka tuguhamagara mu kanya nduva telefone yawe ifite ikibazo ushya ntahe George Nikiza Johannes aravuze ikibazo kivuga ko bimwe mu bibazo biri mu Burundi buri kigari uko usanga abarundi baje kuganira bakaganira ntibashike ku muzi wi ngorane nyamukuru yatanze karoro yo ku abantu agwaye malaria usanga bamuvuye ubushuhe iyo malaria idakira namwe uko niko mubibona
yego yego cyane niko ndabibona ngira kumbure dushobora kuba dufise ibibazo bavura ingorane ngira kumbe tudafise kuko nko muri umugambi wa leta hariho ahantu bavuga yuko kugira ngo amahoro aboneke asasagare mu gihugu ari kugwiza ibintu bakora no bako dans ce contexte l'analyse des priorités pour la consolidation de la paix au Burundi c'est mettre l'accent sur l'objectif visa promouvoir l'emploi no kuvuga yuko abantu barose ibyo bakora bagakora mu idegembyo ntangere irakumbure yoboneka ariko ikibazo cy'ukwidegembyo umwidegembyo niyo hari kibazo kuko igihe uwo Marius avuze yuko besiye bamupfunze hanyuma ngo yanteze mu Burundi umenga ashyigikiye yuko chaque fois ko hagiye mu matora abajenareta abatari mu ruhande rwa leta ko bapfungwa hanyuma bapfunguruye bakemera ibyavuye mu matora aha ikibazo rero ni cyakigiura ikindi abantu bakagira ingwane z'uko batari badafise ubwigenge bakagira ingorane z'uko batashoboye nugushika kuco bipfuza biciye mu byo bafite uburenganzira hanyuma ugasanga batawe n'agashavu iranda kubwire yuko n'ibi bizi bitagira niyo bitahagarara ngo ibintu bihagarare hari n'abandi bazohava batera ingorane kuko aba batwara muri iki gihe na impfuzi zindi na kabiri ariko aba kuri ikinyamakuru ahantu hari abantu bavuga yuko mu Burundi hamaze gupfa abantu barenga 700 n'abandi 800 baba batazi iyo bari hanyuma ntidukwiye gatoyi mbona hariho abajeune abantu urwaruka rukiri ruto nubwo ati imyaka 15-30 ruri hanze y'igihugu bariko baronderana kugira ngo bavuge ibyavuga ibyabashikiye urumva nk'abo bantu n'abandi bantu bizava bigorana mu myaka 10 ingene bashobora kubatunganiriza kubera iki kibazo turapfa uno munsi mu myaka 10 iri imbere dusanga cyasha kandi intumbero icyo gituma rero burabahegeroma ikibazo icyaricyo mbega ibibazo ni iki hanyuma navuze cyane yuko umugambi wa leta ari uko abantu badafise icyo bakora cyane cyane abakibato ubundi bugizwe n'abajene bashika hafi 60% y'abarundi hanyuma abamaze kuronka akazi ntibarenga 13% turabye raporo y'ikigo kijejwe ibintu bya statistiki mu Burundi urumva rero abo nabo bari pre y'uko bamanipire y'ugufa y'ukoreshwa uko ariko kose icyo gituma rero abantu rero batunganye bya politiki abantu bafasha bogerageza kugira ngo bakobere umuti w'ikibazo abarundi bafise cyane cyane ikijyanye n'ugufasha abakiri bato mu byerekeye iby'ubutunzi mu byerekeye ibyo ibyubutungane no kubafasha kuko
n'indero n'inyigisho yegume reka duhe ijambo ubundi munywanyi
n'inyigisho zituma bashika kuco bipfuza kuko buryo umuntu adafite kuco yipfuza atabugishika ko nabi ugasanga biteza ngorane
yegume reka duhe ijambo ubundi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika imenye imana mwiriwe neza mahoro murafite ikibazo murafite icyumviro
Turafite icyumviro
yego duga ku ijambo
yego mu Burundi harakwiye yuko urwaruka muri bino bihe rutoshobora kutarumvikana na politike kuko na cyane cyane abanyepolitike babasuka mu bintu ibintu gasanga kandi niyo bariko baragira ingorane ugasanga abantu basutsemo ntibariko barabafasha ugasanga niyo ibyo basutsemo bagageze yuko bagabura ibyo bakuye ngo ugasanga ntibariko bariyumvirwa ko ugasanga niyo bapfuye bapfunzwe bapfuye rubi kandi ata kintu kinini hakuru mbona rwaruka ruba ruriko ruzingukiramwo urumva hari hakwiye gutunganywa inyigisho z'uko urwaruka rutaza rubisuka mu bintu bataza rumvirwa abanye politike cyane cyane kuko ibintu abantu abanyepolitike basubira no gukwiba kamaze no gushaka ubutegetsi rero abarwaruka rwose nk'abarundi gufatana mu nda rukamenya yuko hageze yuko bya politike byabo abanyepolitike badashobora kuduhenda ngo tujye muri ibi na biriya muri yo tubona cyane ibintu dukuramo cyane cyane.
Murakoze Bimenyimana. Reka duhe ijambo Felix. Felix, mwiriwe neza?
Mwiriwe cyane.
Murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Yego, nafite icyumviro. Ndaguma nitwaje utugani tw'Abarundi.
Yego.
Ugutegeye kunda abose aho gufatira kandi ngo inzara n'inzaragiza. Mu bisanzwe naguma nkebe urwaruka naho jowe niko ndarurengana mwe nkebere n'abanyapolitike. Mu bisanzwe urwaruka ureka kubamanipire uya mubere gufatwa n'abanyapolitike. Abanyapolitike baronenda zabo natwe rero turabe kazi akacu kuko iyo abanyapolitike batumanipiye bakadufatira ngaho nyene nitwe dupfa. Bo barakomeye abana babo bari kubariga bana bari kubarandanya ariko bibakira amazu naho bupfa abana babo baje kuma babo babaho mugabo tube natwe tugira tw'ibintu by'ingerereji ntarandiriye. Murakoze.
Murakoze cyane rwose Felix. Icyumviro cy'abashinga ntahe Felix na Bimenyimana. Mushinga ntahe Johannes Marius. Amasegonda 30.
Ego mbere yuko nagomba mbanze shime kubera aho twakavugiye hose nasanze twese ziko tuvuga bimwe tuvuga ibintu bitumbereye mu ntumbero imwe ahubwo gusa nibaza ko ikibazo atari twebwe ikibazo ari ababishyira mu ngiro. Hanyuma ngende mpumurije mugenzi wanjye George Jeff nigeze mvuga ko abantu boza barafungwa. Oya, natanze akarorero gusa kerekana yuko icyo atera ingorane mu Burundi atari cyo yaravuze cy'uko abantu ngo bamwe badashobora kujya kwiyamamaza ngo biyamamaza nkavuga ni oya, sinaza akaruko kubera hajya byagenze uko ntibyabaye nkavuga ngira ahubwo rero londerera ubundi ikibazo ahandi atatanga n'akarorero kandi gatomoye ati urabona aba ariko baragira ibibazo kunuku jya ibyo ntabyumvise mugabo birashoboka. Ati bariho bameze ukuntu bazagira ingorane bazi nk'uku n'uku nshavuga ndi rero burya rero ikibazo sabo ikibazo n'igituma nabo bahari bari baragize izo ngorane n'abandi bashobora kuba bakagira ingorane nk'izo burya rero nicyo nariko ndavuga nti umurwayi wa malariya kirazira kumuvura ubushuhe gusa umuvura iyo malariya. Aho rero ni kurondera icyo kintu gituma ibintu byama bigenda uko. Hanyuma njyewe ari ikintu nama nshyigikira nshyiriye n'imbere ahubwo abantu birirwa hanze bakavuga ngo bakabagira ibiganiro ibiganiro nama mvuga ko atanu na kimwe nigira mbona bizovamo atanu icyo bimaze ariko bibitesha umwanya ahubwo abo bantu batanga amafaranga y'ibyo biganiro nibahamagare abanyepolitike b'Abarundi bashyiremo n'urwaruka baca bababwira bati fero ridire diju ni kuraba ingene murondera ingene muhakazi urwaruka hanyuma uzundabire yuko hirya y'ejo umunyepolitike kanaka niyagurana naho agakubitana igitugu bazogikubitanira rimwe wabo genzura nibere ku kazi hanyuma nibashaka bazorindirana bagaruke kumbaza bati urasubira kumambandanye mvuze ati ego cyane oya ntasubizamo. Nuko rero je mbona umenga ikibazo cojaho abanyagihugu urwaruka rukeneye icyo rukora nirukeneye ubwo ibyo izo nzoga ujya kumuha uno munsi nirukeneye iryo tabu umugore uno munsi ndetse ko tumwereka ayo marayo yakura akayakorera hanyuma akazobyigurira aho niho bumanye muri politike nziza. Hanyuma nkacananga n'ikintu kimwe n'ubu ngaruka kumvuga nti n'ubu ndarisubiyemo kirazira yuko baza kumbwira yuko umuntu aza gushyira mu ngiro ikintu yari yanze icyo wanze waracyanze reka uwakivuze agikore hanyuma wewe uzazunguze uti cya kinini navuze ntibona ko uyu yababye bahenze nimundekere uburoge nkora ibi aho bizaba byumvikana mugo niba bavuga ati ginacyo nkeneye hamugaje uza kugikora jenzo yana nabaye bakemeza bagati rero nimwabibonye cyo nashaka gukora ibi mugabo hakiye haguye
atabyica. Reka duhe n'ijambo George Nikiza namwe kuri ibyo bibazo bya n'ivyimbo vya Bimenyimana na Felix mukanye gatoyi cyane rwose baba kwisa
ndumva ko biriko birasa n'ibikiganza kisa nuko kiyo kirahera ico twari ko dindose tuvuga no musi ni kibazo by'ugwaruka n'ingwane z'igihugu mbega byohera bite sinashaka n'ukuri mpereze impanuro naho zitaraheza burya uburyo bw'ingene ugwaruka rubaho biva kuri go umwe wese ku gitwe ciwe aza kurondera abandi ababwira ati jewe yebashinga ntahe gwaruka dusangiye urunganwe jewe naziyumviye ibi none ibintu byoja mu ngiro gute ibundi bwose ibundi ubundi uko biza kose igihe udafise icyo uri kurakoma niyo uri kuraja umuyaga wose uzoza uzoguhitana nk'akarorero igihe ngombye kujya muri Uganda jewe ngombye kujya muri Uganda ndafite terminasiyo yo gushikaho njya kuri Boeing cyangwa ku kibuga cy'indege zijya muri Uganda mvuga ngo ntafise iyo nja ujya muri Ethiopia muri Afrika y'Epfo hehe arambitana ku mukingo cyo gituma icyo nohanura ugwaruka nuko bonyene umwe wese ahari hose yiyumvira mbega mu myaka 30 mu myaka 40 ndoba nashitse kuki ivyo rero ushoboye kubishikako niho uronka ingene abantu bagufasha nabo ntibagira aho bahera naye ubundi bwobwo ibibazo by'igihugu bizokwamaho ibibazo by'abantu bizokwamaho umuntu wese ugwaka uri hose zokufata iyo ntumbero nk'uko ari ibiteza kugendana
tubibutse inshuti mwese komuniko murabandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe n'umunywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika Patrick Aligitega. Patrick muri Veneza
mwiriwe neza
murafite ikibazo murafite icyumviro
ari ni jenje mfite icyumviro
yego
ubisanzwe politike y'u Burundi ibyo abanyepolitike batubwira ni ibintu byiza kandi biratomoye turabye mu nyandiko ariko twe ingorane dufise nk'abantu b'abajene kuko jende umujene nsanzwe niga muri kaminuza y'u Burundi igitega ingorane rero twe duhura nazo nuko abo banyepolitike mu mategeko y'u Burundi hanini badatomora neza ingene umuntu ashobora gukora akazi mu bisanzwe usanga nk'abo banyepolitike nyene abo batama bafite ubuzi burenga 10 tugatangazwa n'ingene ubwo buzi bashobora kubukora rero bari bakwiye kuzana amategeko umuntu agakora akazi kamwe kandi agakora akazi ashoboye afitiye impamyabushobozi mu Kinyarwanda niko babivuga no kuvuga afise uburenganzira bwo gukora ako kazi ikindi bakaraba abo bantu batora amategeko bakaba ari abantu mu bisanzwe babishoboye bize kuko ntashobora gufata umuntu atize cyangwa adashoboye ngo umuhe umugambi wogenda ushyire mu ngiro none uwo mugambi yawushyira mu ngiro gute nawe nyine ubwiwe adashoboye gutunganya uwo mugambi kuko imigambi myinshi iriho kandi myiza ariko abantu bayishyira mu ngiro ni bande barabishoboye by'ukuri
yego me Patrick reka duhe ijambo soza duhe ijambo Onesphore
ego na kibazo twe niho dufise amakenga dukeneye kumenya by'ukuri babanze mu nzego bashyira abantu babishoboye umuntu akora icyo ashoboye kandi afitiye impamyabushobozi no mu gutanga akazi ikintu kijyanye no kurondera experience kiriya kintu bagikureho kuko nushobora gusohoka mu mashure utwite uronka experience iyo experience wayikuye wayironse ryari icyo ni ikintu bategeza kuraba neza bagahindura muri politike y'u Burundi. Murakoze.
Urakoze Patrick Regarde ijambo Onesphore mu kanya gato. Onesphore mwiwe neza
mahoro neza
murasa ikibazo cy'umviro akanya gato kugira ngo turabe ko bahinyishu abatumire turi kumwe.
Jewe narashaka guterera cyane dufatiye kuri abantu bariko baravuga ubijyanye n'ugwaruka kebwe ugaruka guhunye mu bisanzwe bavuga ko umwera ubibukuru hanyuma ugashwara igihugu cyose mu bisanzwe twebwe nk'abanyepolitiki bubunye tugafata n'abadukurira tuvuge hari ukuntu bagenda barahindura ntibakoreshe ukuri dufatiye nko ku bintu biriko bitera ingorane muri kino gihugu muri kino gihe fata ibintu byari hari byanditse barasomye abandi bagasoma mugabo hariho inzego kanaka zajejwe amabanga n'igihugu kandi zemewe na bose mugabo bobo bamaze kuvuga hari uwundi acavuga ngo kijya bavuze bo sicyo ngo nicyo gituma umengo babasisukuru baza barahendahendana none ukuri mugiye kutavuye mutanditse mu masezerano mwasezeranye hanyuma n'inzego z'igihugu
tuvuye akanya karagiye munshi ntahe Onesphore sozera ndaguhaye amasegonda 20
zikaba zavuze intumbero y'icyo kintu hanyuma hakaba abantu bavuga bati twebwe ntitubyemeye bo byemezwa nande mu gihe ibyo bintu ubwa mbere ari byo byaba bemera ko igihugu cyemera ikindi kigira kabiri ku bijyanye n'ibinyene by'ugwaruka dufatiye nk'ubu nk'umushyikirangange ugwaruka muri kino gihe mu gihugu yoba ari mu gwaruka cyangwa yoba ari mu bantu bamaze kwisumbuye
reka baguhinyishu reka baguhinyishu mushi ntahe Onesphore reka baguhinyishu George Nikiza reka tuguhe ijambo rya nyuma hari ibintu byinshi bivuzwe ku nya politique ka cyane cyane no kugwaruka nashaka amajambo mu make cyane gusa amasubona 30 mutange impanuro kugwaruka no kubajya politique ko havuzwe bitari bike duga ku ijambo
ego nka Patrick ugitega avuze ari turaza inyandiko n'ibyo banyitirike bavuga usanga ari byiza atari ko bigiye guja mu ngiro ugasanga nibindi ndabishikiye cyane ni nk'ibi inamye ndumvuga yuko imigambi yerekeye ingene igihugu cotera imbere mu bice byose byacyo iyo migambi iriho ariko n'ukwibwira ngo uje mu ngiro ibishoboka usanga hagiye mu ngiro nibindi bintu mbere bitananditse bitatuma byotuma mbere binatera ingorane ikindi nacyo icyo rero ni ikibazo namwe mvuga nti ikibazo cya leadership n'ukuri
icyo kibazo gihambaye cyane gose
uko umuntu yogisha ko cyane hanyuma ikindi yavutse experience burya umuntu igihe afise ishyirahamwe nako birasaba yuko arongera amuhasa experience ibaza yuko abajene bogerageza iyo bisirasi bakera abantu bafitiye amahera yabo bakayironja kuko nta muntu
reka George reka n'ijambo Johannes nawe nyine mu kanya gatoya amasegonda 30 Johannes impanuro ha politique reka ugwaruka amasegonda 30 nturenze
njyewe ntera ku mpanuro no habanye politique bwa mbere bwoko niwo ikibazo bujya kiri ikibazo n'ikiri kugwaruka abanye politique bomenya yuko bategerezwa nuko uwanezura yagiye kubivuga bamenyera kubaha ibyanditse kandi bakubaha n'inzego zibihagararira ni kuvuga ngo namba ari ikintu cyanditse akaba ari gengeje kwemeza ko ari cyo cyangwa atari cyo mu gihe wagisomye nkama nkavuga ati giye ibi bintu rero nk'urwego n'ibi ugomba kumenya ku byo
ukubaha
nawe ntawe uzokubaha
hanyuma ndabingenge murakoze cyane rwose akanya karatujanye ikibazo tuzokibandanya mu minsi iri imbere n'ikibazo cy'ugwaruka n'ikibazo gihambaye cyane rwose turashimiye cyane rwose abanywanyi b'iradiyo ijwi rya Amerika baraduteye akamo bagashikiriza ibyumviro byabo turashimiye engineer yadufashe mu buryo bw'izuma tukaba kandi dushimiye na Innocent Kimenyi yadufashe kwegeranya ikiganiro turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza mu kanya murabandanya kukurikirana ibiganiro by'iradiyo ijwi rya Amerika.
Stand with me. Yeah.